Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Mu biganiro n'amakuru tubafitiye kuri iyi saha, muri kumwe nanje Fideni Yongabukaze mu biganiro byacu.
Nantumira nzakaraba nambare neza ngenda munasa neza pe anyeshatse hamwe nabandi dusangire
mbere
mpera ntago byashobokaga baguhaga mu gikombe cyangwa nyine hafi no guhita bakijugunya ahubwo.
Uwo ni umutwakazi mu Rwanda ari mu bari basigajwe inyuma n'amateka avuga ko muri iki gihe ibintu bariko baragira intambwe ku byerekeye uburenganzira bwabo. Iyi nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino twabateguriye arimo igitero cy'umugwi Al-Shabab ku ihoteli ikomeye ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadishu. Ibitero mu bibanza bibiri by'ibiro by'inteko zijeje gucungira umutekano zawo ni muri Mali n'abandi 2,200 bafatiwe mu gisagara cya Faruja muri Iraq. Turagaruka ku mukanya gatoyi cyane. Nkuko twabibemereye rero muri uyu mwanya makuru yo hirya no hino, ivyabona batangaza ko bombe yari yatezwe mu modoka yaturikiye hanze y'ihoteli ikomeye ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadishu. Abantu bitwaje ibigwanisho bakaba baciye binjira muri iyo hoteli. Iyo bombe yaturitse mu masaha y'inyuma ya saa 6 no munsi kwa gatatu ku ihoteli Ambassador hagati mu gisagara cya Mogadishu. Ivyabona bavuga ko inteko zijeje umutekano zugaye ico gice mu gihe abasirikare binjiye muri iyo hoteli gutuza abagwanyi bari bayinjiyemwo. Nta makuru yatangajwe buno nyene ku bahasize ubuzima canke bakomeretse. Icyo gitero kibaye amasaha make nyuma y'uko abategetsi ba Somalia batangaje ko Mohamud yatogoye ubwicanyi bukabije bwabereye ku ishure kaminuza ya Garissa mu gihugu cya Kenya yishwe mu gikorwa cya gisirikare cyabaye mu masaha kuze yo mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri ryashiriye uno munsi wa gatatu. Mohamud azwi neza ku izina rya Duleydane yararongoye umugwi utinywa cyane witwa Amniyat w'umugwi Al-Shabab. Niwe ari nyuma y'igitero cyo mu kwezi kwa kane umwaka wa 2015 ku ishuri kaminuza ya Garissa muri Kenya cyahitanye abantu 148 hafi ya bose abanyeshuri. Umutegetsi akomeye wa Somalia tashatse ku izina ryiwe rimenyekana avuga ko indege za kajugujugu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashe misile zasambuye imodoka Duleydane n'abandi bantu babiri bariko bagenderamwo. Yamara umushikiranganje ajeje umutekano mu ntara ya Juba Andurashid Janan yabwiye ijwi rya Amerika Service y'Igisomali ko umurwanyi umwe yishwe n'inteko zidasanzwe z'abanyasomaliya zamenyerejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizwi ku izina rya Danab. Icyo gitero cabiri mu gisagara cya Bula Gadud kiri mu bumanuko bw'igihugu hafi y'ibirometero 30 mu buraruko bw'igisagara cya Kismayo. Ababa muri icyo gisagara batashatse kumenyekana kubera impamvu z'umutekano wabo batangaje ko bumvise urwamo rw'amabombe mu ijoro n'indege zinyurana hejuru. Ibiro bijejwe umutekano by'igihugu cya Somalia vyemeje urupfu rwa Duleydane umurwi Al-Shabab ntacyo bavuze buno nyene ku byerekeye icyo gitero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntacyo zabivuze ko buno nyene. Umurwi w'iterabwoba Al-Qaeda witiriye ibitero vyagizwe ku makambi abiri ishyirahamwe mpuzamakungu mu gihugu ca Mali vyahitanye abantu bane. Umusirikare ajejwe gucungera umutekano w'ishyirahamwe mpuzamakungu yishwe mu gitero ca rokete ku muhingamo w'ejo kuwa kabiri cakomerekeje bikomeye abandi basirikare bajejwe gucungera umutekano ba ONU batatu. Abandi basivili 10 barakomereka ishyirahamwe ONU barakomereka. Ivyo bitangazwa n'ibiro vy'inteko zijeje gucungera umutekano za ONU muri Mali. Igitero ca mbere carondera ikambi y'ivyo biro mu gisagara ca Gao kiri mu ruraruko bw'igihugu. Ibiro vy'inteko zijeje gucungera umutekano za ONU muri Mali ntivyatomoye ubwenegihugu bw'inteko zijeje gucungera umutekano inteko yishwe. Yamara Ubushinwa bwamenyesheje ko umwe mu nteko zayo zijeje gucungera umutekano yapfuye mu gitero c'iterabwoba mu gisagara ca Gao. Igitero kigira kabiri cabaye mu gitondo cy'uno munsi wa gatatu cyagizwe mu kibanza cishira hamwe ONU kijejwe ibikorwa byo gukuraho amabombe bita mine mu rurimi rw'Igifaransa. Ico gitero cabereye mu gice gitandukanye cyo mu gisagara cya Gao cyahitanye abanyamari babiri bajeje umutekano n'umuhinga w'umunyamahanga. Umugwi Al-Qaeda ukorera mu karere ka Maghreb witiriye ibitero by'uno munsi wa gatatu mu itangazo kuri internet. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC. Abana bagera ku 200,000 kubihumbi mirongo ibiri muri antungu babonwa ko bafatiwe mu gisagara cha Fallujah mu gihugu cha Iraq ivyo mu gihe gutana mu mitwe gukomeye muri ico gisagara abarwanyi ba leta ya Kiislam bafashe haraheze kiringo kirenga imyaka ibiri gutera kwiyonge kuva igikorwa cha gisirikare cha leta ya Iraq gitanguye mu gisagara cha Fallujah ku birometero 60 mu burengero bw'umugwa mukuru Baghdad imiryango mikeyi y'ababa muri ico gisagara nibo bashoboye kuhava benshi bimukiye mu makambi abiri mugihe abandi bahungiye ku nshuti zabo ivyo bitangazwa n'ishami ry'ishyirahamwe onugita habana UNICEF ishyirahamwe UNICEF riragabisha kandi ko abana bashobora gutegekwa kuja mu rugamba ku nguvu kandi bashobora gutandukanywa n'imiryango yabo abantu bagera ku bihumbi 370 barashoboye guhunga ingwano mu gisagara cha Fallujah kuva mu ndwiheze hari ubwoba bako basivile ibihumbi n'ibihumbi bagifatiwe mu gisagara cha Fallujah bashobora gukoreshwa n'umugwi wa leta ya Kiislam nk'inkinzo abagwanyi ba leta ya Kiislam bariko bivuna bikomeye inteko z'igihugu cha Iraq Ubuswisse bwuguruye umuhora muremure cyane ku isi w'itereni wo mu kuzimu witwa Gotthard Space Tunnel uburebure bw'uwo muhora burenga ibirometero 57 munsi y'imitumba ya Alpes Radio Ijwi d'Amerika I Washington DC mutwumviriza imisi yose guhera ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana iyi programme rero muyumvira kuri Radio Inshuti ya Bose yumvikana kuri FM 88.3 no ku Ijwi d'Amerika kuri FM 104.3 Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2 ushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio@gmail.com no kuri Facebook kuri adresse radio yacu amwe no kuri we akaburungu radio yacu voa@akaburungu.com Radio Ijwi d'Amerika I Washington DC amakuru yo mu karere Sentare nkuru mu Rwanda yateye ivyatsi ivyasabwe n'abahagarariye inyungu zo butungane mu rubanza rwa Emmanuel Mbarushimana ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umenyesha makuru Eric Bagire w'ubusa
Ibyo byaha bahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa Mbarushimana bavuga ko ubushinjacyaha bwabitubuye bwabibumbiye mu byiciro bibiri Icyiciro cy'ibyaha bya genocide n'icy'ibyaha byibasiye inyokomuntu Mu cyiciro cya mbere habonekamo ibyaha bitatu cyo gukora genocide ubufatanye cyaha mu gukora genocide n'icyaha cyo gucura umugambi wa genocide Aba banyamategeko babwiye umucamanza ko inyito y'ibyaha bya genocide ubwayitabaho mu rwego rw'amategeko habaho icyaha cya genocide Bavuze ko ubushinjacyaha bwafashe ingingo zigize icyaha bukazitiranya n'icyaha ubwacyo Maître Christophe Twagirageze umwe mu bahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa Mbarushimana ku cyaha cy'ubufatanye cyaha mu gukora genocide yabwiye umucamanza ko ubushinjacyaha bubanza kumurega nka gatozi mu gukora genocide bukongera kumurega nk'umufatanye cyaha ubwabyo bidashoboka kubwiye umunyamategeko naho ku cyaha cyo gucura umugambi wa genocide uyu munyamategeko yabwiye umucamanza ko yabimwe mu ngingo zigize icyaha cya genocide ariko n'icyaha bicyaha ubwacyo avuga ko cyo gucura umugambi wa genocide yagikurikiranwa nk'icyaha cyihariye igihe umugambi utagezweho Aba banyamategeko banzuye ko mu cyiciro cya mbere ibyaha byava kuri bitatu bigasigara ari icyaha kimwe cya genocide ku cyiciro cya kabiri cy'ibyaha ubushinje cyaha bugurikiranyeho bwana Mbarushimana hagaragara icyaha cyo kurimbura imbaga nk'icyaha kibasiye inyokomuntu n'icyaha cy'ubwicanyi nk'icyaha kibasiye inyokomuntu abanyamategeko bahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa Mbarushimana baravuga ko kurimbura imbaga no kwica ubushinje cyaha bwabigize ibyaha byihariye mu gihe ingingo z'amategeko zo ziteganya ko ari ibikorwa bigize icyaha kibasiye inyokomuntu basabye urukiko kubisuzuma ntirubifate nk'ibirego Bityo ubutabera bukazakurikiranaho Mbarushimana ibyaha bibiri icyaha cya genocide n'icyaha kibasiye inyokomuntu ubushinjacyaha buhagarariwe na bwana Bonaventure Rubegwa na madame Charite Bibabara bwabwiye umucamanza ko ari uburenganzira bw'abunganizi kubibona batyo igihe ariyo nzira bahisemo yo kwiregura bwavuze ko hagati mu rubanza nta mpamvu yo gusaba urukiko gutesha agaciro ibirego bwashyikirije bwavuze ko abanyamategeko nta bushakashatsi bashingiraho bugaragaza ishingiro ry'ibyo bavuga niba ari ukuri koko ubushinjacyaha bwasabye umucamanza kureka ibirego uko birakaza bifataho umwanzuro igihe azabacurubanza nyuma yo kwiherera uwo ni nawe umwanzuro umucamanza yafashe bwana Antoine Muhima yavuze ko nashingiro ryo gukuraho bimwe mu birego by'ubushinjacyaha bukurikiranyeho Mbarushimana kuko naho amategeko abiteganya yanzura ko azabisuzumira hamwe n'ica ry'urubanza n'icyemezo abanyamategeko bahise bajuririra igitaraganya bavuga ko kibangamiye bikomeye uburenganzira bwo kwiregura. Mbarushimana nyir'urubanza yagumye ku murongo yafashe wo kutiregura kubera ibyemezo by'umucamanza ashinja ko bibogamye. Yakunze kugaragara yandika atishama kongorerana n'abanyamategeko atemera ubundi yitangira itama. Mbarushimana yasabye ijambo yongera gushimangira umucamanza ko ibyo abanyamategeko bakora byose mu rubanza rwe ntaho ahuriye nabyo kuko batamwunganiye. Bwana Mbarushimana yasabye urukiko ko icyemezo abanyamategeko bajuririye cyaba gihagarikishije urubanza bakabanza kuburana ubujurire kuko kibangamiye uburenganzira bwe bwo kwiregura. Nimvuga ubushinjacyaha bwavuze ko ibumbatiye ukwivuguruza gukomeye. Bwana Rubegwa ku ruhande rw'ubushinjacyaha ntiyiyumvisha ukuntu Mbarushimana avuga ko atemera abahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwe agakora icyo yise kuririra ku byemezo bajuririye, asaba ko byaba bihagarikishije urubanza ngo bitabangamira imyiregurire ye. N'umwana w'uruhinja mu magambo y'uwo mushinjacyaha yakumva ko kwivuguruza kwa Mbarushimana. Umucamanza yanzuye ko ubusabe bw'uregwa bwo kubahagaritsa urubanza nabwo nta shingiro bufite, ategeka ko urubanza rukomeza uko bisanzwe. Iburanisha ritahari ku itariki ya gatandatu z'uku kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Mu Rwanda kandi abasangwa butaka bamaze kugira uburenganzira bumwe nk'ubw'abandi banyarwanda ku rugero rwa 70%. Abasigajwe inyuma n'amateka baganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko bamaze kwizegwa n'abandi banyagihugu ngo gusa kubera ubukene bamwe mu bagenzi babo babamwo bituma hari abanyagihugu bamwe babanena. Iyi ni nkuru imenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Abasigajwe inyuma n'amateka bari bamenyerewe ko umwuga wabo ari ukubumba. Iyi mirimo yagendanaga no gutura habo habonyine, ibi bigatuma batisanga mu bandi banyarwanda. Muri ibi bihe basigajwe inyuma n'amateka bagiye bakurwa hirya no hino mu mashyamba batuzwa hamwe n'abandi baturage. Aba baturage bavuga ko uko guturana n'abandi banyarwanda byatumye babana neza kandi bakumva batakiheza. Aba n'abasigajwe inyuma n'amateka baganire n'Ijwi rya Amerika batuye mu murenge wa Kibeho mu karere ka Nyaruguru.
Hari nko wenda nk'uyu muturage ashobora gukoresha iminsi mikuru nantumira nzakaraba nambare neza ngenda bona sa neza pe anyeshatse hamwe n'abandi dusangire
mbere
mpera ntago byashobokaga baguhaga mu gikombe cyabo nyine hafi no guhita bakijugunyaho ubwo
gene bivuga ko ntagezwe n'amateka ubundi kwandika amateka. Twabayeho nabi cyane tugezeho twitwa batwitaga ngo impunyu.
Abasigajwe inyuma n'amateka bemeza ko bagenda binjira mu myuga yindi irimo ubuhinzi, ubworozi ndetse n'ubucuruzi ngo ntibakibutinye. Iyo kubumba bakoraga mbere basanze itabazanira inyungu zihuse.
Ijyo kubumba twarabiretse ubu turahinga. Kubumba nta mafaranga arimo. Urabumba inkoni mwe kayigura inote y'ijana. Mbwira ijana kugira ngo uzari hari mu bana bageze muri batanu. Kandi nanone urahera aho wikoreye utsangura ukaremera yose ubazugura inkono. Nugera aho umubure wongera uyigarure. Ariko ubu ningenda nkahinga umubyizi umwe nkateramo ya migozi nzakuramo igitebo cy'ibijumba kiguze nk'ibihumbi bibiri cyangwa se 2500.
Ubu turambara inkweto nta wasobanura bacu bari uniforme barazifite ibikapu.
Uhagarariye umuryango w'abumbyi mu Rwanda ndakoporwa senateri Karimba Zeferini avuga ko n'umwuga wabo wo kubumba badakwiye kuwutakaza, gusa ngo igihe kirageze kugira ngo uyu mwuga wabo ugendane n'igihe kigezweho.
Umwuga wa kera wo kubumba gakondo wataye agaciro ni nabyo mu by'ukuri akenshi mvuga yuko igihe kigeze cyo kugira ngo uriya mwuga ubameliore, kuko mu bindi bihugu byinshi ku isi ari n'Ubushinwa ari no mu bihugu Afrika do West ibikorwa byose birebana nibi byama za toilette baza ugasanga basize mu ibumba rivuye mu Bushinwa barabyikorera. Aya makaro amaki byose barabyikorera kuri yo tutacika intege mu Rwanda. Kandi cyo nahumuriza abaturage nuko mu minsi iri imbere abanyarwanda bose bazabona ibyo bikorwa byabaye miliyoni.
Umuyobozi w'umuryango w'ababumbyi mu Rwanda avuga ko babasigajwe inyuma n'amateka binjijwe muri gahunda zireba abanyarwanda bose, ariko hataramenyekana umubare nyakuri w'abavuye mu bukene n'abakiburimo.
Ahubwo icyo twavuga yende twavuga ko hakenewe kugira ngo turebe umubare ugezweho. Ese u Rwanda rwabashije kuvana abarenga abagera kuri miliyoni mbere y'umwaka washize bakava mu bukene, pourcentage yabo yavuye mu bukene ingana iki? Aho niho hakiri akabazo. Ariko nizere yuko imiryango ibakorera itegamiye kuri leta icyo kibazo kireba nayo ikazafasha leta kugira ngo habe assessment icyo kintu kiba kigaragara nabo berekana umubare. Ariko ikigaragara nuko nakwemeza yuko 60% bamaze kuba integre.
Leta y'u Rwanda ivuga ko yiteguye gufasha aba baturage nk'abandi bose bakennye, ariko nabo bakikura mu gitekerezo cy'uko biyita abatwa. kimwe n'andi moko ubutegetsi buriho buvuga ko butatanga inkunga iyo ariyo yose mu gihe hawe ihuriro ry'abantu biyumva nk'abasangiye ubwoko. Kuri ubu mu gihugu cyose harabarurwa batwa bagera ku 35%, abageze kuri 65% bivuga ko bamaze kwinjira neza mu muryango nyarwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Kwiga ni uburenganzira shingiro bw'umwana droit fondamental mu rurimi rw'Igifaransa. Umwana w'impunzi ategerezwa kwigishwa hari hose, ibivugwa n'uyoboye ishyirahamwe HCR mu Rwanda, inyuma yaho amenyeye ko abana b'impunzi z'abarundi batararihirirwa ishure kuva umwaka w'ishuri utanga ibice bibiri biraheze. Saber Azam avuga ko n'abatashoboye kuja mu ishure kubera ababyeyi badafise uburyo bazotegerezwa kwiga muri uyu mwaka nyene. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Tabita Mukamson.
Igice cha kabiri cy'umwaka w'ishure kigira gihere, hari abanyeshuri batarashobora kuja ku ishure, abandi nabo barirukanywe kubera ko ku mashure basaba amafaranga imbere, abagize amahigwe biga ku ideni.
Twagiye kwiyandikisha twaka amafaranga yo ku ishuri, ndababwira ko turi munsi n'amafaranga dufise, turabwira ko ari ASER iza biriha, batubwira ngo tuge na hapo dufise na ASER.
Ndabwira basabye amadeni. ASER ntigeze turihira cyangwa tubwira tuzakwiga ku buntu.
Ababyeyi bavuga ko abadiregiteri b'amashuri babasaba kuriha imbere kuko nta masezerano bafitaniye na ASER.
Hagera igihe cyo gusaba ishuri, wajya gusaba ishuri ukajya kumusaba directeur akakubwira ati ndabyumva umwana muri mu bibazo, ariko umwana yinjira mu ishuri uniforme ziri he, Minerva ni ndazakwishyurira ASER, mwatweretse ikintu cyemeza yuko ari ASER ibemerera kuzibishyurira, nubona ko namaze kwemegwa na ASER yuko izayishyura.
Iki kibazo kiruko mu bisagara byose byo mu Rwanda. Ubuserukizi bw'impunzi ziba mu bisagara mu Rwanda bavuga ko iki kibazo bagishikanye imbere ariko gisa n'icabarengeye. Bertrand Muheto ajeje ubijanye n'indero mu mugwe abaserukire impunzi z'abarundi ziba mu bisagara.
Tugitangura ASER yaramagaye abavyeyi barabwira ati abana bagiye kwiga. Twatumaze kubona rero hagati rero y'igice no twabona abana batangiye kurungikwa muhira, barungitse muhira turagira ati ikibazo petetre ngirango ubwo buryo bariko barabwiyegeranya. Igice ca mbere kirahera, kimaze guhera noneho n'ubunye birakomeje, abana baguma bagenda basubizwa mu rugo. Nariyo twaca twegera muri Adra, ko mu Adra tuzi yuko aribo baraba ico gisata ca education, turababaza baratubwira bati turarindiriye gato tuko turabitegura.
Ishirahamwe Adra niryo rifise mu maboko indero y'impunzi. Muri iri shirahamwe bavuga ko abavyeyi bategereza kuba bafise amahera biyongerera ko kuko bo bategereza gutanga 66% gusa mu mwaka ku banyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, naye abiga mu mashuri mato batangirwa 16%. Bertrand avuga ko amashuri mu Rwanda zimvye kandi ko kwiga ku bigo bikora na hashe ku banyeshuri bigoye kuko bose ntibaba hamwe.
N'amafaranga ASER ya turonsa uravye ku bigo biriho asanzwe ari amahera make gose, n'ivyo biguravye sina byinshi ku bigo Adra bavuga bakorana ba 350 bafise, mugabo ubwiye araba hirya no hino amahera guma ari menshi gose.
Mu bushikiranganje bwita impunzi n'ibiza mu Rwanda Midima, bo bavuga ko umwana yiga mu mashuri ya leta adategerezwa kurishwa amafaranga kuko umwana w'impunzi kwiga n'uburenganzira bwiwe, ariko abiga mu mashuri y'abigenga ngo ntacho bubafasha. Ijwi rya Amerika ryahaye ikiganiro userukire HCR mu Rwanda. Umushinga na Isabel Azam yatangaye mu bandi amenye ko igice cya kabiri cy'umwaka w'ishure kigira gihere, hari abana b'impunzi batararonka ishure abandi nabo batararihigwa. Imbere yo kutwishura kuri ico kibazo yabanje kubaza ababijwejwe nabo bamwishura ko hari akabazo kahabaye mu bijanye n'amafaranga. Azam avuga ko bibabaje cyane kubona byaragenze gutyo kuko kwiga n'uburenganzira shingiro bw'umwana, icyo yise droit fondamental mu Gifaransa.
Écoutez, je crois que c'est extrêmement dommage parce que, comme j'ai dit à l'instant, ce n'est pas une pièce d'identité.
Umwambaro w'ishuri cyangwa ikindi cyari cyo cyose gishobora kuza umwana kwiga n'uburenganzira ntahegayezwa. Ngiye kubivugana n'abo dukorana abarongoye impunzi ziba mu bisagara kugira ngo turabe ukuntu abo bana bohabwa ivyirwa abandi bize muri ayo mezi arangiye. Tuzovugana n'abayobozi b'amashure mu Rwanda.
Azamarongera ati nikosa ryabayeho mu bijanye n'amafaranga amafaranga abarundi bihangane iki kibazo kigiye gutorega umuti
en matière d'éducation ça j'avoue qu'il y avait un programme une erreur de programmation ça arrive le fait que
mubijanye n'ivyindero ndemera neza yuko habaye ikosa kubijanye no gupanga amafaranga yo gukoresha ico gisata ni cari ciyumviriwe ko hagati yacu nabo dukorana turiko turagerageza gukosora ariko nta muntu atihenda ndasavye abarundi kwihangana kuko ingingo zigiye
gufata tout le monde je demande aux frères burundais de patienter un peu et je crois que des mesures rectificatives seront prises assez rapidement
naho aba bana b'abarundi ba mu bisagara batariko bararihigwa abana b'abanyekongo bararihigwa nkuko abanyeshuri bagiye babitubwira mu myidogo yabo ariko HCR isigura ko atagucagura rimwo gusa abanyeshuri b'abanyekongo baje kera nico gituma badafite ibibazo bimwe n'ivy'abarundi ikigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Burundi abahungabanye umutekano mu ntara ya Bururi muri komine Mugamba bahawe ikiringo c'imisi 15 kugira bishikane umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yavuze ko ico kiringo giheze bazokoresha uburyo bwose bushoboka kugira amahoro aboneke muri ako karere ivyo babivugiye mu rugendo yagize muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi kuri uyu munsi wa kabiri wa gatatu muri Antunga Fidelite Ishatse yakurikiranye iyi nkuru
Gwabaye urugendo rwa mbere mu kwigihugu cy'u Burundi agize muri komine ya Mugamba kuva imyerekano yamiriza ugusubira kwitoza kwiwe mu kibazo cy'umukuru w'igihugu itanguye mu byazindukanye Petero Nkurunziza muri komine ya Mugamba harimo kugabisha abadurumbanya umutekano
byumve mu bitahure abo bateze ingorane bari kurushi bari ngaha n'abavukanye banyu batumeko nibaza kurasa hatwazoshobora tubaye iminsi 15 Bayi bayivuye. Abo bene wa bagituratura hino no hino. Mu ba telefone twamagariye abajeje umutekano abajeje intwaro uje wese mwakire neza. 15 tutariki ya mbere. Tariki 15 tushako igufuri.
Ibyo yivuye kibuga kiri ku muyange hafi kaburimbo riva mu Mugamba rigana Bujumbura bya bitekanijwe ko hahurira abanyagihugu muri komine Mugamba no makomine y'intara za Bujumbura rirare na mwaro ahantu rwibera Mugamba ahatwovuga komine Gisozi na komine Mukike icibonekeje nuko iryo koraniro ritahurumbiwe cyane abari barigize hanini barabanyeshuri bo mashuri mato mato nayisumbuye bamwe mu banyagihugu basanzwe ntibahonye ikirenge hari nabo twabonye babirabira kure komine Mugamba nimwe mu makomine ari mu ntara Bururi akunda kwibonekezamwo umutekano muke mu ijambo ryo kwakira umukuru w'igihugu uramatare b'intara ya Bururi Christian Nkurunziza yatandicegeranye cabaguye muri umutekano muke cyane cyane bibonekeje muri komine ya Mugamba
kuva mu ntango z'umwaka 2016 imaze kononekara ni nkibi abene gihugu b'inzira karengane bagandaguwe nizo nkozi z'ikibi bangana 11 inkozi z'ikibi twashoboye gutora ibiziga bingana 36 inkozi z'ikibi zafashwe tirashika ijana
buramata b'intara ya Bururi yavuze igitigi cy'ibigwanisho bimaze gufatwa mu ntara ya Bururi kuva mu ntango z'umwaka 2016
ibigwanisho byafashwe n'amabombe 20 inkoho Kalashnikov 14 inkoho mitrayezi 2 lance rokete 2 amafize 42 amagrenade 4 amasharjeri menshi hamwe n'amakartushe menshi cyane amafaranga angana imiliyoni 2 akaba yaribwe
umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje abanyamugamba cyane cyane urwaruka rwaraho ko umugamba biyemeje kuhagarukana umutekano yatanze akarorero k'ivyabereye mu ntara ya Bujumbura rirare mu mwaka 2010
ubwo twabigenje mu Bujumbura mu mwaka 2010 ubuye twakoresheje tuzokoresha ariko umutekano uzobanza tuzonga tugakanye
inyuma y'amatora abagenda mu makomine mu kwezi kwa gatanu mu mwaka 2010 imwe mu migambwe itavuga rumwe na leta yariyamije ibyavuye muri amatora icitamwo gutabandanya amatora nyuma y'amatora mu mwaka 2010 haribonekeje ubwicanyi mu Burundi hari amashirahamwe yita vyagatya kazina muntu yegetse ubwo bwicanyi kumvo za politike muri ico gihe intara yaza kwisonga umutekano muke yari Bujumbura rirare mu cegera cyasohowe n'ishirahamwe mpuzamakungu yita vyagatya kazina muntu Human Rights Watch mu mwaka 2011 harimwe ku nyuma y'amatora hagize cyaba FNL bo kwa Gatongwasa bahunze kubagurwa ribakogwa ko bashima gufata umuheto bihereza amashamba hasha ishira mu gitaha ico gihe cy'agataka kazina muntu mu Burundi n'akabafunzwe yari yamirije umugambi bise safisha yoshida hamwe yavuga ko ari umugambi wategwe n'ubutegetsi w'ugandagura abatavuga rumwe nabwo ariko ico gihe leta y'u Burundi bishishije kumvugizi wayo Philippe Nzobonariba yaravyiyamije kuri radio Isanganiro hari igenekerezo rya 12 ukwezi kw'icenda umwaka w'2011 muri komine Mugamba mu ntera y'Ubururi Fidelite yashatse y'uje America.
Urakoze Fidelite kuri iyo nkuru. Radio y'uje America Washington DC uno mwanya w'ikiganiro cinkino twateguriye kandi tugera dushikizwa na mugenzi wacu Eddie Gwema.
Kuri uyu wa kane nibwo ibihangange mu mukino w'intoki wa basketball mu irushanwa rya NBA bizongera guhura mu mikino ya finale. Nyuma yo guhesha amakipe yabo itiki yo gukina imikino ya nyuma ya NBA, abakinyi LeBron James wa Cleveland Cavaliers na Steph Curry wa Golden State Warriors bongiye guhura mu mikino ya nyuma nk'uko byagenze umwaka ushize ubwo igikombe cyegukanwaga na Golden State itsinze Cleveland ku mukino wa gatandatu. Bwari ubwa mbere iyo kipe itsinze irushanwa rya NBA nyuma y'imyaka hafi 40 ishinzwe. Umukinyi Steph Curry w'ikipe ya Golden State Warriors yahesheje ikipe ye amahirwe yo kuzakina imikino ya nyuma ya NBA batsinze Oklahoma City Thunder ku mukino wa 7 ku manota 96-88 mu gikombe cy'amakipe aherereye mu burengerazuba. Naho Cleveland Cavaliers ikaba ariyo yatsinze irushanwa rihuza amakipe yo mu burasirazuba itsinze ikipe ya Toronto Raptors yo muri Canada ku mukino wa gatandatu. Umukino wa mbere uzakinirwa ku kibuga cya Golden State mu mujyi wa Oakland muri leta ya California. Iyi finali zabibaye iya gatandatu yikuri kiranya umukinyi LeBron James agiye gukina. Abakurikirana hafi iby'umukino wa basketball bemeza ko ikipe ya Cleveland ihagaze neza kurusha uko yari imeze mu mikino ya nyuma y'umwaka ushize. LeBron James azaba afatanyije n'ibindi bigugu muri iyo kipe birimo abahanga mu kwinjiza amanota nka Kyrie Irving, Kevin Love, G.R. Smith na Charming Fry. Mu kiganiro n'ibiro ntaramakuru bya Associated Press, umutoza Tyron Lue wa Cleveland yavuze ko icyo bashize imbere ari imyitozo no kurinda abakinnyi be imvune. Usibye abafana, iyi mikino ya nyuma izahuza Golden State Warriors na Cleveland ikomeje no kuvugisha abanyapolitike, bamwe bakaba bamaze gutangaza aho bahagaze n'amakipe bafana. Ku rubuga rwa Twitter, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko ashyigikiye ikipe ya Warriors ubwo iyo kipe yatsindaga igikombe cy'amakipe yo mu burengerazuba ku wa mbere. Senateri Bernie Sanders urimo guhatanira kandidatire ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu ishyaka ry'abademokrati yari mu kibuga ashyigikira Warriors, naho umukandida wa Republike umuherwe Donald Trump we yatangaje ko azashyigikira LeBron James n'ikipe ye ya Cleveland Cavaliers. Tuvuye muri basket gato, kuri wa gatano nibwo irushanwa ry'umupira w'amaguru rihuza amakipe yo muri za America bita Copa America nibwo rizatangira hano muri Leta Zunze Ubumwe za America. Iri rushanwa rizaba rinizihiza imyaka 100 ishize ritangiye. Imikino izakinirwa mu mijyi itandukanye ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za America ariyo San Francisco muri California, New York, Foxborough muri Massachusetts, ku kibuga cya Lincoln Financial Field kiri Philadelphia muri Pennsylvania, Orlando muri Florida, Houston muri Texas, Chicago muri Illinois, Glendale muri Arizona, Pasadena muri California na Seattle muri leta ya Washington. Umukino wa mbere uzahuza kuri uyu wa gatanu Leta Zunze Ubumwe za America na Colombia. Irushanwa rigizwe n'ibihugu 16 aribyo Leta Zunze Ubumwe za America, Colombia, Costa Rica, Paraguay mu itsinda A, Haiti, Peru, Brazil, Ecuador mu itsinda B, Jamaica, Venezuela, Mexique na Uruguay mu itsinda C, Panama, Bolivia, Argentine na Chili mu itsinda D.
Amakuru twari twabateguriye kuri isaha aha nihagarukiye kuri mikomari kumwe nanje Fidel Yongabo washize hamwe ibiganiro twabashikirije n'amakuru muri uyu mwanya yari Innocent Kimenyi. Mwese tubifurije kugira umugoroba mwiza no kubandanya mukurikira na ibiganiro byacu kuri radio Ijwi rya Amerika. Na buta.